mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri siyo ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Mu bisanzwe ntawe bora kudakenguruka iki gikorwa ni igikorwa gikomeye cyane kizotuma igihugu cyacu tuyanira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu kuko tubyumvise muri East African Community.
Uyu ni umwe mu banyagihugu biyunguruza bakoresheje ibarabara rya Bujumbura Cibitoke mu Burundi agaragaza umunezero afise ko n'iryo barabara ritanguye gusanugwa. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye imiryango y'abarundi igera ku 108 yemereye ko ishaka gusubira mu gihugu c'amavuko atagahato. Turazigaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze zimwe mu mpunzi z'abarundi bifuza gutahuka mu ikambi y'impunzi rinduta muri Tanzania zahawe ibipapuro vyo kuzuza zihawe uno munsi kugira ngo bemeze ko atawuriko arabahatira gutaha. Imiryango amajumu 8 ya mbere ntibatanguye gusinya kuri ivyo bipapuro. Umunyamakuru wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru yavuganye na zimwe mu mpunzi ngaho onye induta maze adutegurira ino nkuru.
Amakuru ava mu ikambi y'impunzi induta muri Tanzania avuga ko imiryango 108 ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo bataye mu gihugu c'amavukiro. Abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka nk'uko ishyirahamwe HCR ryita impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'induheze. Bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo maze zikandika ko arizo zavyisabiye kugushaka kwazo atagahato. Umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta avuga ko kwa gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza.
Baramanitse imiryango ishaka kumaja 8 bariko baruzuza amafomu bazobaha bagira batake ikitandi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi zose ya Afurika. Basika 8 cyo kwa mbere niho batangura kuza gutora kuzuza ayo mafomu kuko makazi yari yatubwiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ruko batanguye kubatahana bayivuriza ku bibazo bitwa nk'intambi kwa mukuru wa makazi niyo bazogwa kudutaye kuko ijya kasa y'impunzi n'ijya fomu batanga utwetesa kuzodusiga ku bibazo bitwa nk'intambi batacaguha iyo emisoro bukije uruzi nka dekarasi nziza kasura hambere babahaye biyanditse cyari yanditse kati ye naka ndemeye gutaha kuko ushaka kwibanje atagahata kumvega ariko aruzuza amafomu n'abandi bariko bariyandikisha ku byinshi
gushika ubu nta munsi wo gutahukanwa uramenyekana. Icyo bikoze ishyirahamwe HCR yitaho impunzi ryabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro vya nyuma ko gutahukanwa bizokogwa hisunzwe intara bahunze bavamo.
Wakani wazotigira mu nama ingaha hasire yatubwiye yuko ukuntu bazotaha bo bazoduhagira bazotana ku ntara ku ntara ubuntu bazitubatanisha bumva urumva bakazaravuga bati namba ari intara runaka iki kigiwe namba ari ntazimakamba babandi batana n'amashamba yiyandikishije barahebwa babahishije bace batana bace bavuga bati yakikiwe nta ruyizi babatahane bahishije bace bavuga hasikiriwe nta cyankunze niko bazozaratahane nta kubatana ikivunga intara bazozaratahane intara ku ntara barazimanika bahishije kuvuga ayo mafumu azoca bamanika intara zizotambura baragerewe cyane kuriragewe n'abandi nyine bakabiyandikisha ubwo bashakira ikintu nawe ikagitaha ikiguru.
Urutonde rwa nyuma rw'abashaka gutahuka ruriko impunzi z'abarundi zirenga gato 15,000 mu gihe iyo kambi y'impunzi ya Nduta irimo abarundi barenga 244. Nawe biruko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba.
Jewe ushaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jere nkirahira cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga. Mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bicuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barutse ayo mahera atasha ronka amadolari 60 hamwe n'imfungurwa za mezi atatu urumva cyavuga ati kangende gutwayo y'i Burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ubwo mu rutangwe 2015 umubwiye gutanka byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'2016 ubu hari kwarata abaje guhera mu kw'11 kuduga nta yundi abaje kera nta numwe arataha
haraheza amezi arenga atatu bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga n'inzara kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake byatumye mbere haba imigomoko akarenga gatatu yo gusaba izo mfungurwa bamwe barakomereka abandi bitaba imana hari n'abavuga ko iyo nzara izo havituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu
iyo ntawo bigeha kuko uraje ingene haguma hagabanurwa ifungurwa uko ukwezi guheze canke amezi abiri
nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baje kwiyandikisha bose bahunguke reka tugabanye ifungurwa mpaka bonyine biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo bapenga hi Tanzania
mugabo kubyo tubona nuko bamwe tuzohava tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu cy'amavukiro nyine tugapfira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo
mu ntango z'uno mwaka w'2017 leta y'u Burundi yihaye ihangiro ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga 181 ibyo byashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aherutse kugira mu gihugu cya Tanzania aho we na mugenzi we w'icyo gihugu John Pombo Magufuli bahamagara impunzi zose ziri muri Tanzania gutahuka perezida Nkurunziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze kondweze abandi barundi barenga 180 bari bahungutse bavuye mu gihugu cha Congo Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya America
urakoze Pierre Claver Niyonkuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yuguruye kuri wa kabiri ibikorwa byo kubaka igice cy'ibarabara rya Bujumbura cy'ibitoke gitwa Elene Gatanu abaca muri iryo barabara rero umunezero ni wose bavuga ko bagiye kuruhuka ibinogo byarihoramwo umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanya nka niwe yaduteguriye ino nkuru
igice cy'iryo barabara rya Bujumbura cy'ibitoke ibikorwa byo kurisanura byuguruwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kivaho bita kuri Shanike mu gisagara cha Bujumbura gushika mu gace ka Nyamitanga kari ku rubibe intara y'ububanzi hana n'intara cy'ibitoke kuko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'igisata c'amabarabara mu bushikiranganje bw'ibikorwa bya leta Vincent Bayubahe baba abagendera mu modokari kumakinga kumapikipiki ikana bene ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu bakenguruka kwiye barabara rigiye gusanurwa bavuga ko bagiye kuruhuka ibinogo biri muri iryo barabara byahora bibabuza amahoro bafasha urugendo
mu bisanzwe ntawo burakunda kenguruka iki gikorwa ni igihoho gikomeye cyane kizotuma igihugu cacu tubyanira imigendranire myiza n'ibindi bihugu kuko tubyumvise muri East African Community ntiworaba ukuntu hari hameze naye abantu bafise imiduga batubwira yuko imiduga yabo yajege yaheze
mu bihe biheze kwibarabara ryari ryarapfuye gose ariko ubu tubavye ibikorwa batanguye kudukorera kwiryo barabara turashima ku ntango bageze ko ku ntambwe bariko baragira
nabajeje intwaro bo mu gace iryo barabara ricamwo barashima ko rigiye gusanurwa badasize inyuma akamaro k'iryo barabara mu vy'ubutunzi Leopold Ndayisaba ni mustandere wa commune Gihanga ari muri abo bashima
uvyo kuri ndakenguruka cyane akengurukira leta y'u Burundi yarondeye ubwo buryo kugira ngo bashobore kuza kudukora ino barabara byarabitugora ahantu twakoresha hafi minota 45 dushika Bujumbura ubu tuzakoresha minota 15 imodoka abazigendesha bahora bidoga yuko bamama mu kuzikoresha mu garage ubu kuvyukuri agiye kuba gahengwa nabahora bashaka kuduza bavuga nti itike kubijanye no kuguruza abantu n'ibintu nibaza ko batazoronka icyitwazo ahubwo nabo nyene bazokorerwa bakagabanura Jembona kuvyukuri bigiye kudufasha cyane kandi bizotuma na Gihanga yacu ibanyabagendwa turonka ingenzi ko hari benshi bahora banka kuhaza kuberako ibarabara bimeze na
kugira bikunde ako gace kasha nike nyamitanga gasanurwe harabafashije leta y'u Burundi mu kwegeranya miliyoni zirenga 38 z'amadolari y'abanyamerika nk'uko umuyobozi mukuru w'igisata cy'amabarabara mu Burundi yabishikirije
ubaka bahabwe igice cya gatatu cyaje mitanga gushika kuri shani ibirometero 33.5 ku mafaranga leta yarondiye mu bihugu nyakwamushiranganje kuzondagura ibikorwa rero bigomba bitangure hari makazuhuwa nishamwe bitasuri ya satome ikabajyaho byo soko ku 5.2 million n'amafaranga make ya koheju ikazuhuwa mu mwanya wa mezi 18 ikazagarikirwa nishamwe yitwa megi y'abarabu imwe twita mission de surveillance hamwe rero n'ubushirakaji bwa leta
kugira iryo barabara rifatanye Burundi u Rwanda na Tanzania rirangire ku ruhande rw'u Burundi hasigaye gukora igice cy'iryo barabara kiva mu gisagara cha Bujumbura gushika inyanza lake mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi kire hano birometero bigera ku 125 ikagwema muri komine Gihanga y'intara y'Ububanza. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yanahuguruye ishure ry'imyuga Complexe Scolaire de Kagwema agendera ishirahamwe rifise iyororero ry'ibitungwa bito bito anahereza imfashanyo z'ibifungurwa bantu nikora muri komine Gihanga y'intara y'Ububanza iri mu burengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Amakuru yacu tubabandanirize mu ihinguriro ry'amata ryo mu Kigama ni muri komune Songa y'intara ya Bururi mu Burundi rivugwamwo ubukene bw'umuyaga nkuba n'ibikoresho bigezweho byo kubika amata. Ubwo bukene butuma umwimbu utaba mwiza buboheye amaboko imugongo aborozi bo muri ako karere nk'uko bavyivugira bagasaba gushigikirwa kugira ngo biteze imbere. Ibyinshi kuri ino nkuru n'umenyesha amakuru wacu Chris Munezero.
Aha turi ni mu bigo by'ihinguriro ry'amata ryo mu Kigama komine Songa intara ya Bururi byubatswe ku buringanire bwa hegitari 58. Naho benshi twakuze tujyumva kuko yashinzwe ku ntwaro z'ababirigi uyu munsi barirongoye bari mu kiringo ryo kurivyura inyuma yaho rishiriwe mu minwe y'abigenga. Nkuko twabisanze iryo hinguriro ry'amata ryo mu Kigama rironka amata agera ku maritiri 150 ku munsi yonyene ariyo rikoresha mu guhingura amaforomaji ashogwa mu micungararo n'ahandi. Ugereranije n'imyaka iryo hinguriro rimaze rivugwa umuntu yo kwitega ibikoresho by'akarorero bihanitse ariko uretse bikeyi bikora mu guhingura amaforomaji n'amavuta y'amahoke ibindi biracarondegwa nk'uko bivugwa na Patrice Jean-Claude Ndayizeye arongoye iryo hinguriro.
Nuvuga nti turi muri faze kwivyura bukebuke kugira ngo tube tugire inyubakwa dusube tuteze imbere ubworozi ntiturashika ku rugero. Nuvuga nti kuko yokora ubushobozi bwayo bwose tuba dukora nk'uko usanga ari nka proje mugabo dufise intumbero yuko kiba ikigo cifashe citunganya kugira ngo gikore ibikorwa bice.
Iryo hinguriro ry'amata ryo mu Kigama rifise kuri aya mango inka 25 gusa zirimwo inka 17 za kijambere kugira rishobore kubandanya ririkora ku mata ashogwa n'aborozi bo micungararo. Jean Baptiste Nimpagaritse ni umwe muri abo borozi avuga yuko ashima inyigisho zo korora no kurima kijambere ahabwa n'abakozi b'iryo hinguriro ryo mu Kigama ngo kuko rimuha icyizere cyo gushika ku migambi yo kwiteza imbere.
Umuntu ashobora kuronka litiro 15 ku munsi ukishoreye muri litiro kijyame cyo kigore yo kicakiza kiratugurira twe duhera umuntu acaza aratwegeranya kuko abantu benshi twari tubaye mu nzu za nyakatsi ariko gushika ku migambi twipfuza turashobora kuba tuba mu nzu z'amabati turipfuza yuko nko mu minsi iri imbere ibitumwa bya kijambere bimaze kugwira bikaba byinshi nko tubayitwisunze leta ngene yorora turavuga tuti dushike no kwibara batugure amaparisera twubake amabotike dushobore kudandaza tugume dutera imbere. Leta iri kiryama ni kizero ku banyagihugu baherereye ndetse n'abandi. Cyo tubasaba rero ni kubandanya mu iyo migambi ndetse jo bakaronka zazi nka ziva hanze zikamwa amaritiro menshi menshi bakazizana aho twegereye kugira tuzironke kwimbuto.
Kugira iryo hinguriro ry'amata ryo mu Kigama rishobore gukora ku rugero rushimishije ngo rirakeneye aborishigikira nk'uko abarirongoye bavyiyemerera.
Kugira ngo ugire ibikoresho bya leteri bisaba uburyo bwinshi kandi bisaba no kubise marche yaho ushorera uravye ubushobozi bwo kugura bw'abantu basha kugira nk'ibyo guhingura amata yo mu masashi canke ibindi umuga gasanga aho uyashorera igiciro babishyizeko abanyagi ntibashaka kubigura urabona ukuntu amatara ameze nk'ubu iyo ata matara ariho abantu bashaka kubika amata bashaka kugura amata menshi kuko bazi yuko bayabitse capa
nka hamwe ryoronka barifata mu mugongo iryo hinguriro ryo mu Kiryama ryifuza guteza imbere kandi imigambi yo guhingura ibifungurwa vy'inka amavuta y'amahoke hamwe no gutunganya imirima y'akarorero Chrissy Munezero isonga mu ntara ya Bururi ku bwijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Hejuru ya Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya Uburundi n'u Rwanda biri mu bihugu bivugwamo irwirana ry'abantu mu kiganiro mugenzi wacu Thomas Kamirindi yagiranye mu kanya na Professeur Evariste Ngayimpenda umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika Université du Lac Tanganyika mu Burundi yamusiguriye ingaruka ho murindi ushobora kugira ku butunzi bw'ivyo bihugu n'ibidukikije reka tubatega amatwi
kw'ivyo bihugu uko ari bibiri bitowe cyane nibyo hari haba abantu benshi nibaza yuko uteranije uko ari bibiri haba hagati miliyoni 24 na 24 n'inusu kandi ibyo bihugu bisa n'ibiringaniwe mu bantu babibamwo ivyo rero si by'ubu ni bya kera cyane bisa nuko ariko byane kuko imbere umuzo w'abazungu hariho ubutandukane hagati y'ibi bihugu bibiri n'ibindi nka Congo cyangwa na Tanzania ahanini biva kuko ari isi imeze neza uretse nk'ikiyaya cimbo cyangwa kumoso n'igice ngo cy'ubugesera n'ahantu bitari byegereye iyo hari ibihugu bitashoboye kuja kubonana na n'indi n'abantu bavuye mu yindi mihingo kugira ngo babandukize indwara nk'uko bimwe twita esclavage ku gushyira abantu mu buja nibyo niko byarahashitse mugabo ntibyadutwaye abantu benshi rero ibintu bigize aho bigize nibaza yuko ubwiranyo kilometro kwa gadarato turi hagati y'abantu 150 cyangwa 500 cyangwa 150 ariko rero uturere tumwe tukaba turimo bake gusumba ngaho ariko tundi tukabamwo benshi cyane gusumba ngaho ugasanga bageze ku 600 ku 700 ku 750 mu gihe rero benshi bagitunzwe n'isuka abo bantu mu by'ukuri babatanguye kuba benshi
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Jean de Dieu Jean de Dieu
yego ndabaramukije n'amahoro
n'amahoro akabazo kawe
yego jewe na gerageje kumviriza umutumire mwatumiye ariko hari ukuntu jewe ngakije kuraba ku mwaraba uko nabanyagiye gari benshi ngaha mu Burundi kandi nkaraba n'ukuntu benshi arabarimye ku bantu bize reje nashaka kubaza nk'imugihe naho abize bashe baba benshi hama barimye bagacaba baba bake numba yuko naho nyene hazohava haba ikibazo cyo kubora ibyo dufungura cyazo cyane cyarejo
ye urakoze reka professeur Ngayimpenda ahita gusubiza
nibaza yuko atangorane yo bamwe ubwambere bwobwo nashaka tujaritiranya umurimyi n'utize kandi ntibaze yuko uwizwe gashora kuba umurimyi rero ko abantu bokwiga ari benshi nibisigura yuko batosubira kurima ahubwo borima kumbure bakarima neza gusumba uko barima ubu mu byukuri kwibaza ko mu Burundi uyu munsi hari abarimyi benshi bibaza ko atari byo. Gituma atari byo ni iki? Gituma atari byo ni uko kugira ubu murimyi utegerezwa kugira ahurima ukagira ibyo urimisha ukamana imbuto ukaba ufise amase ukaba ufise n'ubumenyi bukwiye bwo gutuma wimbura neza. Ibyo byose rero ntitwama tubikwije abarimyi ni benshi cyane batakigira aho barima. Harya benshi umubaye yica akora kugira ngo ni umurimyi ariko ntibiba ari byo rwose kuko umurimyi ni wose harimo n'ubutagira harimo rero bakubwira ngo ni umurimyi. Icya kabiri hariho umurimyi kumbura asisuka afise n'aharima ariko atagira
amazi
byose binamugora no kugira imbuto cyangwa binamugora nuko aronka bwanashamba umugoronome hafi amwereka ingene atunganya isi yiwe ugasanga nta munsi imbuto zirobanuye. Rero naho twita abarimyi sibyo kandi byongeye two kwiga ibyo tugabanya abarimyi kumbure hariho akantu gakwiye kuva mu mitwe y'abantu kwiyumvira ko wari utorima ahubwo warize ukagira imana ukaronka urima ukaronka n'icyo urimisha ni ukuvuga ibikoresho urimisha ukagira imbuto ukagira ibitabizi ukagira n'abakozi bakwiye utarabyaye ukaronka icyo bahemba niwe weza ukarima neza. Rero nta ngorane tworonka ngo twaronse abize benshi ahubwo ingorane tugira ni uko dushobora kugira abize benshi muri abarondera icyo kintu bize rimwe rimwe ntukibone wamubaza uti none wewe mu by'ukuri ujya gukora iki mu buzima ntukibone neza akakubwira kumbure impamyabushobozi data wanje yo bafise ngaho waraba mu by'ukuri icyo ashoboye ugasanga iyo diploma afise ntiyamuhaye ubumenyi bwinshi ntiyamuhaye uburyo bwinshi bigaca rero bigira ko nuko aca yishyira mu mutwe ko ategerezwa ko leta itegeza kumuronderera akazi itegeza kumuronderera icyicaro itegeza kumuhereza umushahara hanyuma yo ugasanga nawe kazi akaronse nawe ntahindukiye ngo agirire akamaro kanini wa wundi yasiga ku mutumba wa murimyi yasiga ku mutumba nawe atashoboye kwiga nkawe. Ikibazo rero si uko hoba abize benshi ni uko hoba abize benshi ariko bize nabi
ikindi
bifata nabi cyangwa babuze icyo bakoresha kugira ngo bateze igihugu cyabo imbere.
Kuri telefone turi kumwe na Ngiririmana na Alexandre. Duhere kuri Ngiririmana. Ngiririmana we,
we
akabazo kawe?
Akabazo kanje ni ninyunganije simbona ikibazo gusa. Uyo umuprofesor ndumva arasobanutse cyane ariko ikintu kimwe abantu birengagiza ni kimwe. Twebwe ibihugu byacu u Rwanda n'u Burundi hari kimwe abajeje by'uburimyi batatugerera ko neza kandi na leta no mu gufanisha imigambi badashobora kugira ko bavuye banatoye. Ni ukuvuga isi ni mwene wacu ni kiremwa nk'uko nawe turi ibiremwa ni ukuvuga ikiremwa ntati ntakirekure kugira nabi ikigondi cyacu. Isi ni ukuvuga nubwo bavuga bashyiraho politike z'uburimyi bashyiraho politike z'iki ariko imbindagiza baragomba kuyikamisha bakayikuramo ubutunzi bakayikuramo ibyo ibikenewe byose byo kwinezereza mubwo bakibagira ko nayo idote bigashavura ikagira ibintu by'ingaruka igenda iragarurira ku bantu kandi bikagira ububasha ku bantu kandi bakabaho nabi. Ni ukuvuga nk'akarorero nk'ahantu nko mu makomine za Kayanza bimbo Butare urashobora gusanga barimba bakagira atusibye amashyirahamwe amwe ubu ariko babigira neza ariko kiragenda kutabasubizaho ivu ahagiye hava ivu ndimwe aba haze urubuye. Ubundi nagoma maze profeseri kintu ariko ategekanya kimwe ahanura nka leta cyangwa ahantu abapuranisha imigambi y'igihugu ku bijyanye n'ukuntu bashobora gutegura avuye ubutare agasubira gukorerwa iyindi migambi kuko abenshi hareraguri gusanga uhura ari bibuye byandamye ku musozi hamaze ubona inzuzi zuzuye ugasanga biza byatangiye kumbe biterwa n'iki biterwa n'uko abanyagihugu twikunda tukibagira mwene wacu ari yose ari nayo izodutunga tukabaho ngo Imana yavuze ngo muyibungabunga ibyo Adamu abantu bakiyibungabunga ari nabyo tubona za Bujumbura za Gatunga usanga abantu amazu yabapomagurikiyeko tukiyumvira kurima tukibagira tukiyumvira kurima tukibagira yuko natwa niyo sitwa turagomba kuzorima yoba yamaze yamaze gukonone kari kwetu yononye nabwo wazo mutumira ikintu ariko arahimiriza asaba yeta cyo tuma isiti uko tuyirima ko tuyirondira ko ibyo tuyirondira ko natwe cyo twa ikorera kugira na ibandanye ibaho neza ni ikintu nagomba naco magitangira umuco ayatange neza insobano nubwo bavuga ibyo kurima nushobora kurima ku isi bamaze gutembagaza niwo mugambi urashe bahimiriza leta ku buryo amaleta yacu ashobora kwitaho ku bijanye no kugira ngo isi yamari yayinde nabyo leta iregera yashaho imikobeko ariko ajyana kuri inyungu ndende uyusanga ari bimangamanga bategekanye iki kugira isi yacu
yego ngirira Imana urakoze maze ikibazo cyawe ni kirekire nagira ngo nsabe Alexandre abe yihanganye ntagende muhaye urubuga wasanga bibaye byinshi cyane hanyuma bikagorana kubisubiza
nibaza yuko mu byukuri icyo kibazo ciwe nka kimwe byinshi nza kukivuga ko kuko yaguje ukuri kurima isi ni kiremwe uko tuyikoresha niko tituka nacyo bituma mbere na kera ubuhinga butaratera imbere byumviye isi cyagutse haba hariho aho barima hanyuma naho baraza mu itongo rimwe hama hariho imbuto zifitikanya zikurikirana abantu bakagusigurira bati avuye imbuto kanaka na je iwacu nakuze avuye ibiharage baca baharima amasaka ku mwaka ukurikira avuye amasaka bari barabonye bari barize bakabona ibitegwa bishobora kubishikanya nkuko mukomene umushike bavuga bati igitegwa kanaka nico kimene umushike amaze gutituka bakavuga bati amaze gutituka byiza uharima iki ukarima kiri unaho rero ikirikiraga nawe nyine ibyo byategerezwa kugumaho mugabo ukongera ukayitabira ishako amase uka kimikobeko ukayikingira inkukura n'ibindi nk'ibyo ibyo yavuze nibyo yatanze akarorero ko mukayanza ushaka gutanga ubundi burero bwinshi ari Bujumbura ku mitumba ihanamiye Bujumbura baraja barimba amabuye ay'ukubakisha cyane cyane ubwo harya ukuyibuye mu gihe atakindi hasubije ishirishika ku buryo bimaze gushika umuntu akaryama ari mu nzu ugaca yatwawe porokeye mu manga none ico nuhanura ni iki ico nuhanura ni sinagishasha ikintu arahinga barahanuye nuko isi yobungwabungwa kugira ngo rero isi ibungwabungwe wumviriza abayabyize wumviriza abahinga babyo ugakorera ku mpanuro zabo bakubwiye bati ntahasiziza kuharima ukareka kuharima bakubwiye bati ibisi yitere ko imbuto yiniyi ugatera iyo mbuto bakubwiye bati uno mwaka ahantu kaharima haratwagwa ukareka kuhatwagwa kandi nitwihende no mu bihugu bitinde ni mwana n'abazungu murabizi no mu bihugu buteye imbere bwana shamba agronome arakubwira ati hari umuyaga mwinshi ntuhatere igitegwa gikura cyane tera kigufi cyangwa anahotera igitegwa gikura cyane kugira ngo gikingire umuyaga birya bindi byohava bihura n'igihuhusi hanyuma bikagorama cyangwa bikononekara rero kugira ngo isi ntibugaragwa urayitiganya isi iragiganywa ukayitera ko ibiti ariko hajya n'ibiti bibisa hariho igiti kinonuza isi hari ikindi kigaburira hariho igiti kinywa amazi menshi iyo ari menshi hariho n'ikindi kitayanywa mu gihe nawe ubu yakeneye kugira ngo iyo si igutunge ibyo byose rero bihabwo bihabwa n'abahinga mu by'ukuri abantu batunganya imigambi ya leta baba bakwiye ubwa mbere bwo kuba abahinga umunyepolitiki agafata ingingo abanje kubaza umuhinga
nukure bagenzi mukundira diju gya Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri kano kanya bigaca bibaye birangiriye ngaha anye turamishimiye amenyesha makuru baturokanije ano makuru Innocent Kimenyi na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahaze twari kumwe kuri micro reka dusezerane ndabatumira mu makuru yacu ari imbere Gece saimi ni minota 30 Ruganda gwijugi Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda rikoro yabategurira ahanini na yavugwa kwisi